Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri studio ya 18 muri kumwe nanjye Edi Rwema. Ikaze mwese makuru yacu kuri isaha kuri tariki ya 20. Isi yizije umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi, ariko uwo munsi usanze impunzi nyinshi zidafashwe neza.
Kuri uyu munsi mukuru w'impunzi tujya nabi kandi turara habi, reka ibyo tujyamaga byose byaraheze, ibyombo byaramenetse, ariko ifu baduha kandi ryaraboze rinuka nabi, reka ubushyaza ntibukwiye.
Uwo numwe mu Barundi bahungiye muri Tanzania ubarizwa mu nkambi ya Nduta. Iyo nkuru n'izindi zirimo izivugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Mbere yuko tujya mu makuru yo mu karere, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana.
Umutegetsi wa gisirikare arongoye Sudani iki gihe yahamagariye indongozi z'abari mu myiyerekano gusubira mu biganiro byo gutanga ubutegetsi atakirinze gusabwa, mu gihe icuka kibi hagati y'izo mpande zibiri kitaracureha inyuma y'ubwicanyi buhitiye kubari mu myiyerekano. General Abdel Fattah al-Burhan arongoye igihugu iki gihe yashikirije ko akenewe inyishu ishimisha abanyagihugu bose, akayabishikirije i Khartoum kuri televiziyo y'igihugu ejo ku munsi wa gatatu. Yavuze kandi ko igihugu kimaze amezi atatu kitagira leta, ko abanyagihugu ba Sudani hamwe na politike mpuzamakungu y'igihugu byahungabanijwe n'ikena rya leta, kandi ko badakeneye ko haba iyindi kudeta. Mu gihe kutumvikana hagati y'izo mpande zibiri kunyutse inyuma y'ubwicanyi bwo ku itariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu, umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yarafashije mu twigoro, aho abatumvikana basubiye mu meza y'ibiganiro. Sentare muri Kenya yaragirije abagabo batatu kuba barafashije abarwanyi b'abayisilamu bagavye igitero kuri kaminuza hagasiga ubuzima abantu 148, benshi muri bo ni abanyeshuri. Mohamed Abdi Abikare, Hassan Adene Hassan hamwe na Rashid Charles Mbersero bazo somerwa urubanza ku itariki zitatu z'ukwezi kw'indwi kuza. Mu kwezi kwa kane itariki ya kabiri umwaka wa 2015 ni abagabo bane bitwaje inkoho bo mu muhari wa Al-Shabaab bateye kaminuza y'i Garissa. Benshi mu bafuye bari abanyeshuri, abagabye ico gitero nabo barishwe. Al-Shabaab yavuze ico gihe ko ico gitero kwari kwihora ku basirikare ba Kenya bari muri Somalia, aho uwo muhari w'iterabwoba usanzwe uri. Abimukira bashika 20 barabuzwe irengero mu ibahari Mediterane inyuma y'ibikorwa byo kubatabara byashoboye kurokora 27 mu bwato bwibiye mu mazi, nk'uko byashikirijwe n'abasirikare ba Espagne bacungera inkengera z'amazi ejo kuwa gatatu. Umuvugizi w'ico gisirikare yavuze ko ubwo bwato bwari mu mazi hagati y'uburaruko bwa Maroc na Espagne ejo ku munsi wa gatatu, abarukowe barimwo abagore babiri hamwe n'umwigeme. Mu ibahari Mediterane abimukira 569 nibo bamaze gufa kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. 173 muri bo bariko bashaka kuja muri Espagne, nk'uko ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ryabishikirije. Leta z'Ubumwe za Amerika yarafatiye ibihano ibanki y'Uburusiya kuko yafashije Korea ya ruguru guca haruhande y'ibihano yafatiwe n'amakungu. Ubushikiranganji bw'ikigega ca leta muri Amerika ejo ku wa gatatu bwarafashe amatungo yose y'iyo banki ari muri Amerika. Abanyamerika babuzwa gukorana ibikorwa by'iterambere n'iryo shirahamwe ry'ubutunzi. Ubwo bushikiranganji bwagiriza iryo shirahamwe ryitwa Russian Financial Society kuba ryaruguruje konte ya banke yishyirahamwe ryo muri Korea ya ruguru ivyafashije Korea ya ruguru kuronka amafaranga afasha guhingura ibigwanisho vya nucleaire yari yabujijwe n'amakungu. Igisirikare ca Iraq ku munsi wa gatatu cashikirije ko kiriko kiratohoza ku bitero vya rokete vyatewe ku birindiro birimwo abasirikare ba Amerika muri Iraq hamwe na hari ihinguriro ry'ibitoro rifitaniye ubucuti ni kompanyi y'Abanyamerika idandaza ibitoro Exxon Mobil.
Arakoze Aloys Bigirimana, tubibutse ko imwumva ari radio Ijwi rya Amerika, tukumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 ku mugoroba, naho mu gitondo ni kuri metero 25.31 na metero 41. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa Facebook arirwo VOA Radio yacu. Mukanya na makuru yo mu karere.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Uyu munsi tariki ya 20 y'ukwezi kwa gatandatu isi irizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi. Amakuru dukesha ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR avuga ko mu mwaka ushize w'2018 abantu barenga miliyoni 70 bahunze ingo n'ibihugu byabo. Uyu munsi ku rwego rw'igihugu mu Rwanda wizihirijwe mu nkambi y'Abanyekongo ya Kigeme iri mu karere ka Nyamagabe. Kuri telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa aratubwira uko byagenze.
Edirwema nkuko ubivuze hano mu nkambi ya Kigeme mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda niho hizihirijwe ku rwego rw'igihugu umunsi mpuzamahanga w'impunzi. Rero ni ukuvuga ngo ni umunsi watangiye ahagana mu masaa yine za mu gitondo abategetsi batandukanye baba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na HCR n'abandi bafatanyabikorwa bagenda basura bimwe mu bikorwa by'impunzi muri iyi nkambi, mu mashuri, mu buvuzi. Ni ukuvuga ngo rero uretse n'ibyo ngibyo habaye gushyingira mu buryo bw'amategeko imiryango igera kuri 50 muri iyi nkambi ya Kigeme.
Iyo ni inkambi igizwe n'impunzi z'Abanyekongo. Muri iyi minsi tuziko igihugu cya Kongo nubwo hakivugwa utubazo tumwe na tumwe tujyanye n'umutekano, ariko benshi bavuga ko hari impinduka zabaye muri icyo gihugu. Ese izo mpunzi zaba ziteganya kuzasubira mu gihugu zavuyemo?
Nk'uko kivuze n'ubundi nicyo bahoze bavuga abafashe amajambo abahagarariye impunzi barasaba ko nk'uko haboneka ibisa n'impinduka hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko imibano urabona ko harimo impinduka zigaragara. Barifuza rero ngo haze ubuvugizi basubire muri Kongo, ndetse Ministre Germaine Kamayirese muri minisiteri yita ku bikorwa by'ubutabazi bwihuse yavuze ko nubwo hataraba izo mpinduka zo kuvuga ngo babashe kuba bataha ariko ubwo buvugizi buriho. Ariko noneho igihe butarabaho yavuze ko Leta y'u Rwanda hari amafaranga atavuze umubare yatse nk'inguzanyo mu bikorwa byo kwita ku mpunzi. Mu bizakorwa rero yavuze ko hari isoko rizubakwa rizajya rihuza impunzi ndetse n'abaturage basanzwe hano mu nkambi ya Kigeme. Muri gahunda imenyerewe hano mu Rwanda ku Banyarwanda, gahunda yo kwigira abashishikariza gukura amaboko mu ariko ayo mafaranga nanone akazakoreshwa mu kwagura ibikorwa remezo birimo aho kwivuriza ndetse naho kwigira kuko hakiri ubucucike mu mashuri hano mu nkambi y'impunzi ya Kigeme. Nakwibutsa ko kugeza ubu ngubu icumbikiye impunzi zisaga 2,267 ku ijana akaba ari abana.
Eric Bagirubusa, amakuru twagiye dukura mu nkambi z'impunzi zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, hari ikibazo gikomeye bakomeje kuvuga ko bahura nacyo, ni ikibazo cy'ibiribwa, ikibazo cy'imyambaro. Ese haba ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda cyangwa se n'abandi bari bahagarariye imiryango mpuzamahanga yari iteraniye aho ngaho, hari icyo bavuga kuri icyo kibazo kijyanye n'imibereho itari myiza y'impunzi zahungiye muri icyo gihugu cy'u Rwanda?
Muri rusange nacyo baragenda bakigarukaho, muri rusange umva ko ari izo nkwizi zidahagize, ari ibyo biribwa, imyambaro, baravuga ko bidahagize, ariko nanone ko gake gake bazagenda bafatanya n'abandi bafatanyabikorwa mu kubikemura. Ariko nanone muri gahunda nk'uko nari maze kugikubwira, gahunda abashishikariza yo kwigira, bakavuga ngo abafatanyabikorwa uko bukeye uko bwije impunzi haba ku isi hose zirarushaho kwiyongera, bakavuga noneho niba bazanye iryo soko nibagerageze bashake muri bya bikorwa byo kwigira bumve ko nyine hari icyo bagomba gukora nk'impunzi, batagomba nanone kuguma gutega amaboko abaterankunga igihe niho haza buri ubufasha nabo ubwo bakazirwanaho.
Eric, mu gusoza twibutse, ese u Rwanda rucumbikiye impunzi zingana gute?
Imibare iheruka mu kwezi kwa gatanu rucumbikiye impunzi 150 mu nkambi esheshatu. Nakwibutsa ko rero muri izo mpunzi zose 51% ni Abanyekongo, 48% ni Abarundi.
Eric Bagirubusa, mu nkambi ya Kigeme mu karere ka Nyamagabe, ndagushimiye cyane, komeza dukurikirane hafi iyo nkuru urayitugezaho mu makuru yacu ataha, urakoze cyane.
Ndagushimiye Birwema.
Tukivuga makuru ajyanye n'umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi, mu karere k'ibiyaga bigari u Burundi buri mu bihugu bifite abaturage benshi bahunze igihugu. Hagati aho abategetsi muri icyo gihugu bakomeje guhamagarira impunzi z'Abarundi gutahuka kubaka igihugu no gutegura amatora y'umwaka w'2020. Ijwi rya Amerika ryabajije Abarundi bahungiye mu Rwanda icyo batekereza ku gutaha, bamwe bakavuga ko bataratekanirwa kugira ngo batahuke, abandi nabo bagasaba Leta y'u Burundi kubasanga iyo bahungiye kubahumuriza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver, niyo nkuru uri mu Rwanda.
Ku munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi, Ijwi rya Amerika ryaganiriye n'impunzi z'Abarundi zahungiye mu ikambi ya Mahama mu Rwanda. Ikibazo ni muzotahajyari mu gihugu c'amavukiro.
Amahoro naboneke niyaboneka nshobora kuba notaha. None ariko wumva dushobora gutarga, n'ubu mbona ko ziba ziracyahari. None zigihari wumva two mutahira ko gute?
Ubu afite inshuti iheruka gutaha ivuye Mahama, aratwiganira ibyashekiwe umubanyi wiwe amaze gushika mu gihugu c'amavukiro.
Ndaguha Karorero, dufise umubanyi tubana muri kominote yacu. Uwo mupapa yari yaragiye mu Burundi agiye kuganduka. Umugabo babanye niwe yaciye avuga ati ehe ka kagabo kabere kimasi karataje. Mugenageze mu kige ko ubwo kaje kuturondera kw'amakuru. Icyo bakoze bamukubisa ahantu habi hano ku irefisigo riravunika. Kugeza naho Imana yamwakiriye.
Umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD ubona ko abo Barundi bafise inkuru zitarizo. Evariste Ndayishimiye atwara uwo mugambwe yashikirije mu kwezi kwa kane guheze ko nyabona ibihugu bahungiyemwo ari byo bibabuza gutaha.
Abagizwe imbohe n'ibihugu bahungiyemwo kwigobotora mu vyara by'abashaka kubabohera mu marushwa y'ubuhungiro, tubandanya dutera kamo ivyo bihugu bibarekure bashobore gutahuka nk'abandi benshi babandanya bagahungira mu gihugu uko bukeye uko bwiza.
Userukira impunzi i Mahama, Pasteur Jean Bosco kwibishatse avuga ko atarabona umuntu n'umwe abuze impunzi mu gihe yonyene ishaka gutaha, agasaba nyabona ko ivyo basize vyokingirwa.
Turabona abariko barahunga uno munsi mu makambi ya transit, harebo benshi bariko barakigwa, bisobanurwa yuko umutekano ni muke. Turumva imivyimba y'abantu iri kwiragenda mu nzuzi zitandukanye. Ibintu by'abantu bahunze birimwo amazu yacu, birimwo n'ibindi bitandukanye, nukuri nibarabe kugira ngo bacungere ibintu kuko igihe nicagera bazasubire mu gihugu cyabo ariko aramahoro.
Umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana kuri uyu wa gatatu yahamagariye abanyepolitike gutahuka kwitegura amatora yo kumwakuza.
Turateye akamo abanyepolitike bari hanze y'igihugu ntibasamazwe nabo babahenda ngo hari ibindi biganiro bigishoboka. Nyabuna abemera intwaro ya demokrasi batahuke bifatikanye n'abandi gutegura amatora bitoze bongere batore indongozi zizora mu gihugu mu 2020. Urakoze.
Bamwe mu begwa nako kamo naba bari mahama
nayo kuvuga ati abantu tuzoja mu Burundi gutora nta muntu yahunze afite gahunda yo kuja gutora ku
twene cibi turaba ko kuko mu Burundi amatora nta mutekano uriyo.
Abandi nabo bari Kigali mu Rwanda baguriyemo ugwaruka ayo matora barafite ico bayavuga ko
suno munsi wo gutegura amatora kwari kubanza gutora inyishu irama kuko amatora amaze kuba kuva 2010 abantu basemerera 2015 biba akamara amaza si mu 2020 rero ari inyishu no gusongera isibe
ubwambi no basaba iko banza guhagarika ubwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza komisa bagategura amatora yumvikanye ko na bose.
Akamo kabahamagarira gutahuka n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yamaye akabarungikiye igihe cyose ashikirije ijambo. Userukira impunzi ziba mu bisagara wewe Patrice Ntadohoka avuga ko ako kamo kamusaba gutahuka atarakumva neza.
Jere ako kamo ntako ndumva kuko ahubwo aguma tu arungika imitaha yo gufata abari mu buhungiro urumva si ugutaha uboshe si ugutaha twe twifuza ko twotaha n'iteka.
Bamwe mu bari mahama bahamagarira leta y'u Burundi kubasanga iyo bari kubasigurira ineza yo gutaha.
Natwegwe twahunze atari u Burundi bwacu umugore yawe kanye umugabo ni waza gucura twegwe rero tutashe u Burundi butadukeneye nibwo reka kutunyuruza natwegwe.
Amashirahamwe yigenga abona ko nabotaha bosanga bakomiriwe n'amatora yimirije kuko batiyandikishije. Pierre Clabembo nima atwara aprodehashe.
Leta y'u Burundi ivuga yuko nabiyandikishije mu matora y'ibizwa shingiro yuko ngo ayo bazotora mu matora y'ibihumbi 2020. Urumva rero hari abakumiriwe hari impunzi naho zoba zatashe nizo zirekuriwe kwiyandikisha kugira bazoze gutora.
Hari n'abanyepolitiki basaba leta nk'ivyo ko hosubigwamwo yandikwa ry'abazotora kugira ngo abotaha ntibazokumirwe. Ishami mpuzamakungu gitaye impunzi HCR rivuga ko abarundi barenga 100,000 aribo bamaze gutahuka mu gihugu. Yamarico gitegiri leta ibona ko ari gito cyane ikemeza ko abamaze gutahuka barenga bo. Gusa n'ubu hashtag rivuga ko akira abarundi barenga 300,346 bakiri mu buhungiro. Pierre Clave niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika dukomeze n'amakuru ajyanye n'umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi. Abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania bavuga ko babayeho mu mutekano muke n'ubwo amahoro ariyo baje gushaka muri Tanzania. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovini yatembereye mu nkambi ya Nduta aho yaganiriye na zimwe mu mpunzi kubijyanye n'uwo munsi mukuru wahariwe impunzi n'icyo bawutekerezaho.
Ubuzima bwo mu nkambi busanga buzimbye buragoye kuko ubwamere bwobwo turugarirwa imipaka ntidusohoka hanze ngo tumuntu aze gucakagero dutungwa n'ibyo dupokera kwikadi ivyo navyo ntibitutunga vyonyene kuko nka ari nk'abatagiye ubugari bw'ibigori gasangiye abo rero barahangayika bagira ingorane nyinshi cyane.
Kuri uyu munsi mukuru w'impunzi urabaye ntitunezerewe kukubera iki gihe turimwo abantu benshi tubona baza tutazi icyo baje gukora bakadutera inkoho zikavuga hano hantu turahabaye nabi
nkajewe rero ni kuvuga nk'uko ndabibona nk'ibi bintu byerekeye
abayobozi b'umunsi mukuru bariko baratubwira umunsi mukuru nk'uko tubibona mbere umengo naho washaka ukareka kuko nta n'ikintu na kimwe tubona ngaha turiko bariko baratwungurana gitoya twebwe aho ngaho gutera batwungurana ugutera badusubiza inyuma ubu unye nta ukijabukana naho hakurya ngo agiye gusenyagakwe ubwira uravuga ngo uca agati hano naho nyine tuja mu gasho none bagomba tubeho gute ko bariko bavuga ngo batuzaniye iminsi mikuru ni ukuvuga rero ubu munsi mukuru w'izi mpunzi nta munezero tubufitiye na gatoyi kubera uku kuntu bavuga ngo abarundi nibo baza kudutera ntitumenya ngo n'abarundi badutera kandi ntitumenya ko bari batazaniye badutera ntituzi na kimwe ubu munsi mukuru rero nta kintu na kimwe tuwumvamo na gatoyi kumenga turanezerewe nta munezero na muto twebwe umunezero twari kugira nuko badukura hano bakatwunguruza inyuma hijya kure bakadukura ngayo impande yo mu Burundi niho menga twoshaka tugira umunezero je w'amajambo yiwanje makuru makuru numva yo ambabaje nayo
kuvuga ngaha ndahamaze imyaka yababa 20 ni yindi kuko nahunze kuva mu 93 harageraho ndashikaye mutabira barongera baratwirukana mutabira turahunguka batubwira ngo igihugu cyacu kirimo amahoro ariko tumaze gushikayo sanga nta mahora aliyo harongera harabi bibazo turongera turahunga rero kugeza n'ubu ntituraronka uburagamo ahandi ushora kuba mu mahoro twisanzuye kuntu mbona Tanzania iragerageza kudufata kwishoboye ariko birayigora hamwe hamwe
y'imisi mikuru naho bagomba bakagiheba ama bakaduhaga kwidusenya ibyo nibyo ico ni cambere ku bya kabiri nkuko ntubibona kweri murabona barabona nabonye nk'ibintu bamaze iminsi babona hano ko ari ibintu bitoroshye barabona ko amashyara amaze iminsi atubwiramo none wumva twavuga ngo twebwe twitwa impunzi gute twebwe twitwa inyama mbere kubwiwanje nk'uko ndabibona dusigaye turi nk'inyama hajya wumva inkoho hajya wumva ngo inkoho none ngaho ahantu mwumva mwoho iyo minsi mikuru yo bavuga ngo ngwiraje naho ije ntitumezerewe na gato y'umucumbikana twebwe turi n'ingorane nyinshi cyane nk'ijambo nyamukuru jembo natwashyigikirako nk'ukuntu babona tumerewe turabye nk'uko ujyabuka hakurya ngo ugiye gusenyaga bagaca bagomba kukwica
kuri uyu munsi mukuru w'impunzi ikindi nacyo kitatunezera nuko tujya nabi kandi turara habi reka ibyo tujyamaga byose byaraheze ibyombo byaramenetse ariko ifu baduha kandi ryaraboze rinuka nabi reka ubushaza ntibukwiye amavuta yose nuko twasaba leta ya Tanzania na UN ko bodufasha bakaraba nacyo icyo botwunganira twebwe impunzi nk'ubu twebwe impunzi kubera tubayeho nabi murakwiye mwebwe nyene ko mwodufasha icyo kintu mukatwunganira na twebwe kuko ko twamaze gutaya igihugu cyacu cy'u Burundi ntimwoca namwe muraba uko twagitaye ngo namwe ngo muce muduta murakwiye rero kuturaba mukadufasha mwibyo bintu
nuko ubwa mbere bw'ibyo bagira byose bijyanye na politike yabo bo kwitwararika ineza y'abantu batoya ineza y'umunyagihugu ariko uko twabibonye abarongozi benshi babino bihugu bashira akenshi inda zabo imbere ntibaraba ineza y'umunyagihugu mutoya nuko nico no bahanura ko bojya hamwe bakicara bakavugana ikibazo gihanze igihugu kugira ngo umunyagihugu mutoya arugire akoyoko
isho twasaba twebwe impunzi twasaba ko mwebwe UN na Tanzania leta ya Tanzania ko modufasha mukaraba cyo modufashamo nyambari kutwunguruza mukatwunguruza kugira uyu munsi mukuru zozura ba turahantu hidegembya atakintu kidutera ubwoba ko ngaha dufise ubwoba bwishi twebwe impunzi yuko umwanya n'umwanya boza bakatwica kandi tuzi ko twahunze intambara mugani twashyize hano Tanzania ariko niho tuciye tuyisanga byiza twasaba yuko modufasha mukaraba ngene byogenda kweri turahagorewe
hanini binyibutsa amagorwa twagiye tugira kuko amagorwa twagize n'ubu ntiturakira kuko naho biba kunyunguza bamwe ariko ntibiba kunyunguza z'impunzi uwo munsi mukuru naho korwa ni nk'umukino kanaka kuko sikunyungu z'impunzi kukuravye amakuba tuboneye aho twatsindaro ni hatari biragoye
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Rwanda. Komisiyo y'imari n'umutungo by'igihugu ikomeje gusuzuma itegeko rigena uburyo bw'isoresha. Iyi komisiyo yaganiriye kuri uyu wa gatatu n'abagize imiryango itari ya leta, bagaragarije abagize inteko ishinga amategeko ko ibihano bicibwa abatishyura neza umusoro wa leta bikomeje kuba hejuru, bikaba bibangamiye kandi umusoreshwa. N'inkuru y'umunyamakuru Ijwi ry'Amerika Asumta Kabaye.
Abasoreshwa banyuranye bakunze kugaragaza ko amategeko yo mu Rwanda agendanye no gusora ababangamiye cyane cyane bigendanye n'amande acibwa uwakoze ikosa. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro gitangaza ko cyumvise ibyifuzo by'aba basoreshwa, akaba ariyo mpamvu muri iri tegeko rishya hagaragaramo ingingo zizaba zisubiza ibyifuzo byabo. Uyu ni Komiseri Kayigi Aimable ushinzwe abasoreshwa b'imbere mu gihugu.
Ingingo ya mbere ifasha abasora ni ijyanye n'uburyo iyo umuntu yishyuye ikirarane, twabanzaga gukuramo inyungu z'ubukererwe tugakurikizaho ibihano, tugakurikizaho umusoro fatizo. Abasora bakavuga batari kuki kintu kiratubangamiye, ubazajya yishyura ikirarane kibanze kigabanye umusoro fatizo kugira ngo wa musoro fatizo wo kongera kubyara izindi nyungu z'ubukererwe. Cya kabiri ni ubworoheze bwo kwishyura ikirarane, kubera ko bahabwaga amezi 12, igihe kitarenze amezi 12 muri tegeko rishya rikaba ryarakubwiye inshuro ebyiri icyo gihe. Icya gatatu cyari ibihano bijyanye no kuba wakoze imenyekanisha musoro ariko ntiwishyure. Ibihano byacibwaga byanganaga na 50% by'umusoro, bikaba byaravuguruwe rero, bivugururwa bigabanuka aho ashyirwa 10% bivuye kuri 50%.
Iri tegeko nubwo bivuga ko ingingo nyinshi zaje zigamije korohereza abasoreshwa, abagize ihuriro ry'imiryango itari ya leta bari bitabye komisiyo y'inteko kuri wa gatatu, baravuga ko ibihano biteganijwe muri iri tegeko rishya bikomeje kubangamira abacuruzi. Uyu ni Madamu Clarisse Munezero, umunyamategeko wo mu kigo gitanga ubufasha mu by'amategeko RAFU, na Bwanda Yambaje Gilbert.
Umuntu utubahiriza ibirebana n'umusoro ku nyongeragaciro acibwa ihazabu mu rwego rw'ubutegetsi, ihazabu ingana na 50% by'umusoro ku nyongeragaciro yagombaga kuba yarakiriye, ihazabu ingana n'100% by'umusoro ku nyongeragaciro waciwe kandi akishyura umusoro ugaragara kuri iyo nyemezamusoro. Aha twabonye ko ibihano nabyo biri hejuru, tukaba twareba niba wenda iyi 50% ryasimburwa n'10%, hanyuma 100% naryo rikaba ryasimburwa na 30%.
Ikindi kuri iyi ngingo igaragara yuko umuntu n'ubundi na wa musoro atanga n'uko ubuturuka mu byo yakoze harebwa neza ku bihano, kuko aramutse afungiwe nanone bigira ingaruka kuri ya business.
Hari izindi ngingo ziri muri iri tegeko bo mu miryango itari ya leta basanga zahinduka nkirebana n'urwego umusoreshwa yakwiyambaza mu gihe yahuye no guhohoterwa. Maitre Ndayambaje Gilbert.
Komiseri atahabwa gukora interpretation y'amategeko, kuko even in the constitution bavuga ko the authentic interpretation y'amategeko ihabwa n'urukiko rw'ikirenga. Twumva yuko ahangaha Komiseri kuko ariwe uzabushinzwe no gukurikirana uburyo amategeko y'umusoro aba implemented, tumuhaye rero niyo power yo gukora interpretation, tubona haba harimo kugonganisha.
Uyu mushinga w'itegeko uracyasuzumirwa muri komisiyo ku buryo ibyagiye bigaragazwa n'abaza mu nteko ishinga amategeko kuwutangamo ibitekerezo bishobora guhindurwa mu gihe cyose utaratorwa ngo uhinduke itegeko. Kugeza ibitegeko ry'imisoro rikoreshwa mu Rwanda ryashyizweho mu mwaka w'ibihumbi 2005, abasoreshwa bakaba barakomeje kuvuga ko imisoro yo mu Rwanda ihanitse ibyeranije niyo mu karere Rwanda rurimo. Rwanda Revenue ivuga ko guhindura itegeko ryari rimaze imyaka 14 rikoreshwa bigamije korohereza abasoreshwa. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Ni kuri iyo nkuru dusorejeho amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi. Dushimire Engineer Joe wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, na Fasil Gebeho wegeranyije aya makuru n'abanyamakuru bacu bayagizemo uruhare muri studio 18 Washington. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze mugire umunsi mwiza.